Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri host. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Kwa kwerekana ubudasa buhari mu mvugo y'abategetsi b'Ubujumbura namba afise igihagararo nk'ico iyo ashobora gushira mu muryango wiwe cyangwa aza gusangiza nk'ubuhungiro, kuvuga yuko haboneke yuko ca gihugu abantu bahunga bagihunze by'ukuri.
Uwo ni Filemo Dushimire, umwe mu bateguye imyigaragambyo y'Abarundi yabaye kuwa gatandatu mu mujyi wa Portland muri leta ya Maine inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urazi uko bagerageje gutumira abantu, biragaragara yuko atari ibintu Abarundi bari bifuje gukora, kuko iyo banze kubyitaba nuko biba bitari ku mutima.
Wowe ni Bwana Nyamitwe, umujyanama mukuru ushinzwe gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga kuri iyo myigaragambyo. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo amakuru ya siporo n'imikino turazibagezaho umukanya. Mube hafi ya radio yanyu, turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru uyu munsi mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramukanye Imana.
Mamuse Eugenia ndamutse nabaduteze amatwi. Inama nshinga mateka ya Afrika y'Epfo ejo ku munsi w'Imana yatangaje ko mu ndwi iza izokwihweza, no kuvuga muri indwi dutanguye, iza kwihweza nimba Perezida Jacob Zuma yovanywa ku butegetsi canke kabugumako. Iyo ngingo isohotse inyuma yuko sentari jejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka wa 2017 urangiye. Yari yarasabye abashinga amateka kwiga uburyo Perezida Jacob Zuma yokomborwa. Bimwe mu byo iyo sentare yagiriza Jacob Zuma ni kurya ibiturire, gusesagura amatungo ya leta no gukoresha amafaranga y'igihugu ku nyungu ziwe bwite. Inama ingingo y'inama nshinga amateka ya Afrika y'Epfo ikazoja habona kuri wa gatatu canke wa kane w'indwi dutanguye. Abimukira bashika 300 bararokowe ejo ku munsi w'Imana ku nkengera za Libya bari mu bwato bubiri bariko bagerageza kujabuka ku mugabane wa Buraya. Ibyo byatangajwe n'igisirikare cya Libya gicungera imbibe z'amazi. Ibyo bikorwa byo gutabara byabereye ku birometero 50 mu buseruko bw'umurwa mukuru Tripoli. Ibyo bibaye mu gihe ku munsi wa gatandatu naho abimukira 25 bafuye ku nkengera za Libya nyene, igihe ubwato bwarimwo abashika 150 bwibiriye mu mazi nk'uko bishikirizwa na mashirahamwe abiri atabara. Mu mwaka uheze abashika 3,116 barafuye bariko bagerageza kujabuka ibahari Mediterane bagana ku mugabane wa Buraya nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi n'abimukira OIM. Utwigoro twakozwe n'Ubutaliyani kugira babuze abimukira kuva muri Libya kwatumye abagana muri uwo mugabane bagabanuka gushika ku bice 70% mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2017 turangije ugeranije n'ico kiringo nyene mu mwaka wa 2016. Mike Pompeo n'umuyobozi w'ikigo CIA cyaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijejwe iperereza hanze y'igihugu ejo ku munsi w'Imana yamenyeshije ko ico kigo ataruhara na rumwe gifise mu myiyerekano yabaye muri Irani mu ndwi irangiye. Yariko yishura ku vyagirije vy'abategetsi ba Irani. Pompeo yagize ati: "Nikinyoma vyakozwe n'abanyayirani ubwabo, nibo bavyiyumviriye baranabishira mu ngiro basaba ubuzima bubereye mu gihugu cyabo no kuvavanura n'ubutegetsi bwita ko buva ku Mana burongo icyo gihugu kuva mu mwaka w'1979. Yayivugiye kuri televiziyo Fox News yaha muri Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi w'Imana. Mushikiriza amanza mukuru wa Iran Mohammad Jafar Montazeri yavuze ko ibihugu bya Leta Zunze za Amerika, Israel na Arabia Saudite ari byo byagirizwa urufu rw'abantu bashika 21 bafiriye muri iyo myiyerekano kuva ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 guheze bakagiriza rero ko ivyo bihugu bitatu ari vyo byagize uruhara kugira bigumure abo bantu. Ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU Nikki Haley yamenyesheje ko Amerika yishimiye kubona Korea y'Epfo n'iya ruguru byiyemeje kuzogira ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru, ariko agabisha ko umugambi wa Korea ya ruguru w'ibirwanisho bya nuclear kikiri ikibazo kibangamiye amakungu. Haley avuga ko Amerika itazoreka Korea ya ruguru n'umugambi wayo wa nuclear, akagabisha kandi ko Amerika ishobora no gusambura ico gihugu. Amakuru yo hirya no hino ku isi arabandanya. Indege ya Arabia Saudite yo mu runani mpuzamakungu ruriko ruragwana intambara muri Yemen yaragize isanganya ejo ku munsi w'Imana, ariko nta muntu yahasize ubuzima. Ibyo byatangajwe ejo nyine n'ikinyamakuru cya Leta ya Yemen hamwe n'urwo runani rurongowe na Arabia Saudite. Umuvugizi w'urwo runani Turki al-Maliki yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko iyo ndege yagize ikibazo mu buhinga bw'ivyuma. Yavuze kandi ko abadereva b'iyo ndege babiri barokowe baca batahukanywa muri Arabia Saudite. Urunani rw'abasirikare mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite ruri muri Yemen kuva mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2015. Muri iyo ngwano rero bagerageza gufasha Leta ya Rabo Masur Hadi.
Urakoze Aloyse. Abarundi bahungiye mu mujyi wa Portland muri Leta ya Maine inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko batewe amakenga n'urugendo umujyanama mukuru ushinzwe gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Willy Nyamitwe arimo gukorera muri uwo mujyi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nahazwe yagiranye na Filemo Dushimire, umwe mu Barundi bateguye imyigaragambyo yatangiye amubwira icyo yarigamije.
Abarundi benshi bari hano bahunze ubutegetsi Willy Nyamitwe asanzwe arimo kandi aserukira ku rwego hejuru. Twashaka kwerekane amakenga dufite, cyangwa twereka abantu baduhaye indaro makuru twumva hirya no hino yavuga yuko ashobora kuba aje kuraba umuryango usanzwe uba hano, bivuga ko nawe nyine ushobora kuri kurasaba ubwunge. Kwari kuvuga rero tuti kwerekana ubwo budasa buhari mu mvugo y'abategetsi b'Ujumbura, kuko namba afise igihagararo nk'ico iyo ushobora gushyira umuryango wiwe cyangwa aza gusaba umuryango w'ubuhungiro, no kuvuga yuko mu yandi majambo habonetse yuko cya gihugu abantu bahunga bagihunze by'ukuri.
Muravuga yuko mwashatse kwereka ababahaye indaro bakabaha ubuhungiro yuko igihugu kitariko kiragendwa kitagira umutekano, muri abo mwahaye ubutumwa bwarabashikiriye? Hari abababwiye ati ibyo mwatubwiye twabimenye cyangwa twabyumvise, nico tugiye gukurikiranira hagufi?
Hari amenshi makuru barashoboye kuyivuga ko twibaza rero yuko ayo makuru azohita agashikira abo bantu nyine bantu bajwe gutanga ubuhungiro muri iki gihugu cya Amerika, bakabona ko bwa bundi bantu bari hano basaba ubuhungiro bavuye mu Burundi bahunze kirukuri, kuko namba nk'uko nabivuze umuntu akomeye nawe ashobora gushikaho ahungisha umuryango wiwe, no kuvuga yuko amahoro atari menshi mu Burundi.
Avugana n'ijuru rya Amerika, umuhanuzi mukuru hajeje gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze yuko abaje muri iyo myiyerekano bari bake, kandi ko boba baranase kubafatwa amasanamu canke bashigwa mu mafoto. Akemeza yuko ivyo ari kubera ico muharanira na mwebwe mutacemera gose.
Kuvuga yuko abantu bari mu myiyerekano bari kurushi n'icyumviro, kandi biva ku bintu byinshi, kuko ubuzima hano muri Amerika buratandukanye cyane n'ubuzima mu Burundi. N'umwanya ntiborohereza bose, bamwe bari mu kazi abandi bari mu bindi byabafatiriye, ariko abaje bose baraserukiye ku by'ukuri Abarundi babana muri Maine, kandi kuri jewe bari bakwiye abanse gufata amafoto shanke abanswe kuboneka. Ni ikintu cyiza cyane yuko batinyira umutekano yaba bari mu Burundi, no kuvuga n'ikindi cyemezo cyerekana yuko ku by'ukuri namba batinya ibishobora gushikira imiryango yari mu Burundi ikiyemeza yuko amahoro ariho, kumva yuko umaze gutinya yuko abantu bashobora kubagirira nabi nuko ico gihugu kiba kirimo ingorane za politike, ingorane z'umutekano, ingorane z'ubutegetsi. Ahubwo twese dusaba kuzereke hano abari hano muri Amerika, rero yuko ari ikindi cemezo ku bategetsi ba hano muri Amerika, abarundi bari hano muri korosa bungiro bafise igituma ko iwabo ibintu bitameze neza, kandi nibaza ko boborohereza mu kubaha ubuhungiro kuko babukeneye.
Filemon Dushimire, twavugana muri ngaho muri leta ya Maine na mu gisagara cha Portland, murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Mugenzi wacu Diane Ninahazwe na Filemon Dushimire barakoze kuri ikiganiro. Diane Ninahazwe yanaganiriye na Bwana Wirinyamitwe, umujyanama mukuru ushinzwe gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ko we atayifata nk'imyiyerekano, amubwira impamvu.
Urazi uko bari bagerageje gutumira abantu, biragaragara yuko atari ibintu abarundi bari bifuje gukora, kuko iyo banze kubyitaba nuko biba bitari ku mutima, bagira bati iyo ngendo siyo, sibyo turimwo, turi mu bindi. Abo nabo n'akagwi, ako kagwi nako turakazi n'akabantu bagiye barabesha, bafite ibyo bagiye barabesha, babesha igihugu yuko ari iyo nyabwoko. Ubwo rero icyo byafashije ahubwo byafashije ko ukuri kwaciye kuja habona, umugabo mu gihe bagiye muri ivyo byashobirwa ngombwa yuko umugasigure abamenyeshamakuru yuko abo bantu ari bamwe bagenda barabesha yuko bahunze iyo nyabwoko rikorewa mu Burundi, mu gihe mu Burundi tuzi yuko abarundi bishyira bakizana, akaba ari amahoro, ataho nyabwoko rihari. Abo rero urumva ko ibinyoma byabo byaciye gukubitirwa hashashe.
Biravugwa ko umufasoni wanyu hamwe n'ibibondo byanyu vya biri ngaho nyene muri ico gisagara ca Maine, ayo makuru yo bariyo.
Icambere coco ko umuryango uri hano niho naje kugira uburuhuko, no kuvuga yuko bari muri ino micungararo baramaze kuba mu maeta atari make ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero muri kino gihe bari muri ino micungararo, ivyo rero nivyo murazi neza yuko habayeho ugushaka kunganagura. Icyo gihe umufasoni rero n'ibibondo bari mu rugo baragize ubwoba, babonye yuko hariho abariko barabakurikirana. Ivyo rero nibyatumye umufasoni akagira ubwoba, aca amera nk'uwukinjuye gatoya. Aba rero muri kino gisagara
ku ruhande rumwe muti yarakinjuye gato kwera umutekano, ku rundi ruhande muti abarundi bari ngaho mu gisagara ca Maine nabaje kubesha nta mutekano muke uhari mu gihugu cy'u Burundi. Nawe hava avuga ngo harimo kwivugiruza bukebuke.
Sinagize nti ni bose, navuze ko hariho akagwi. Ako kagwi rero n'akagwi kari kurushi. Abo rero ivyo n'ibisanzwe kuko murazi ko nabashatse gutembagaza inzego zitoye n'abanyagihugu, hariho abafashwe n'abahunze. Abo bahunze rero baca bashwiragira hirya no hino. Ni nako kagwi ubona ko kaza karagerageza gufatira moko imugongo abandi barundi ngo nibaje mu myerekano, mugabo ubu kagiye karahinyuka kuko nabo gatuma ko nabo nyene baca bakoresha kwihorera mu kubereka yuko batashigikiye iyo ngendo.
Ico kinyamakuru nyene kirabandanya kivuga yuko mu byari byabazanye harimo ukwinginga umufasoni wanyu yuko yotahuka kuko amahoro ahari, ariko mukavuga yuko yumva adatekaniwe. Mubifata gute canke mubisigura gute yuko umufasoni w'umutegetsi nkawe asanzwe akingiriwe we yumva umenga nta mutekano bafise muri ico gihugu cyo Burundi?
Ico ivyo nibisanzwe ko abonye yuko n'umwe bashobora kugerageza kumugandagura agakizwa n'Imana, akabona neza yuko hariho utudumbidumbi tw'abantu baza barica abantu hirya no hino batera amagrenade cyangwa bagerageza kwihora. Ibyo birashobora kugushika ko umutima wiwe yumva ko adatekaniwe. Ibyo birashobora gushikira n'umurundi wari wose, ibyo n'ibisanzwe. Ivyacikiye igihugu cy'u Burundi mu myaka iheze murazi ko atari byoroshe. Hariho rero abo bantu baza baragandagura abantu bakizigama amabarabara kugira ngo barabe yuko amakungu yo hava agira icyo akoze. Abo nabo barasenzwe, barashwiragiye uburere igihugu n'inyabagendwa. Nico gituma rero umuntu aguma agerageza kuraba yuko isigura hirya no hino, haba ku isi yose, kugira ngo abarundi bose aho bari bashobore gutaha kuko igihugu n'inyabagendwa.
Turamushimiye Bwana Wirinyamitwe, umujyanama mukuru ushinzwe gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yaganiraga na mugenzi wacu Diane Ninahazwe ku myigaragambyo y'abarundi yabaye kuwa gatandatu mu mujyi wa Portland muri leta ya Maine inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Steve Bannon wahoze ari umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika Donald Trump yemeza ko nta kintu na kimwe kizamutanya na Trump hamwe n'umugambi w'igihugu. ni nyuma yuko ibiro by'umukuru w'igihugu bisa n'ibyibasiye Bannon kubera ibyanditswe mu gitabo gishya cyerekeye ubuyobozi bwa Trump. Icyo gitabo cyitwa Fire and Fury Inside the Trump White House, inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Michael Brown uri hano i Washington DC, yasemwe na mugenzi wacu Pierre Craven iyo nkuru uri Arusha muri Tanzania.
Steve Bannon aravugwa cyane muri ico gitabo ko yatangaje ko bisa n'ubucangero canke kudakunda igihugu kubona umuhungu w'imfura w'umukuru w'igihugu yarifatanije n'abandi mu kubonana n'abarusiya mu gihe cy'imyamamazo y'amatora. Ayo matora yashikanye Donald Trump ku butegetsi mu mwaka w'2016. Umucungamanza wa Trump yasabye ashimitse ko nyine kwandika ico gitabo Michael Wolff n'uwamufashije bahagarika bakongera bakirinda gusubira gushira habona no gukwiragiza inzandiko z'ico gitabo. Perezida wa Amerika Donald Trump yarababaye yongera arabihigwa n'ico gitabo amaze gusoma ivyo Steve Bannon yanditse. Ivyo byashikirijwe na Sarah Huckabee Sanders, umunyamabanga ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu, akaba yabibwiye abamenyesha amakuru ku munsi wa gatatu. Umukuru w'igihugu umunyamabanga ajejwe ivyo kumenyesha amakuru hamwe n'umuyobozi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu bose baragize ico bavuze kuri Bannon. Uyu ni nawe yararongoye imyamamazo ya Trump mu mezi atatu ya nyuma imbere y'amatora yo mu mwaka w'2016. Trump yagize ati, Steve Bannon ntaco agisangiye na jewe canke ubutegetsi bwanje. Yongeye ati, igihe yirukanwa mu kazi ntiyatakaje akazi gusa, ahubwo yaratakaje n'umutwe. Mu majambo yiwe, Perezida Trump yavuze ko Bannon ivyiwe ari ku gatwe kiwe, kandi ko umwanya wose yamaze mu biro vy'umukuru w'igihugu atakindi yakora atari gukwiragiza amakuru y'ibinyoma mu binyamakuru kugira ngo yerekane ko akomeye kandi atari ivyo. Yaranatanguje ikimeze nk'intambara mu binyamakuru. Mu masaha yakurikiye, Bannon yavugiye kuri radio Breitbart ko umukuru w'igihugu ari umuntu akomeye, aho yariko yishura ikibazo c'uwahamagaye mu kiganiro caciye kuri iyo radio. Yongeye ati, murazi ko ndamushigikiye umunsi ku wundi. Steve Bannon muri ico gitabo. Umwanditsi Wolf muri ico gitabo ciwe yifatira mu gahanga Donald John Trump, umuhungu wa Trump, Jared Kushner, umukwe wa Trump, ari nawe muhanuzi ntakogwa ko mu biro kwa sebukwe, hamwe na Paul Manafort nawe yigeze kuba umuyobozi w'imyamamazo ya Trump, kubagiranye amanama n'abarusiya ngo abo bemeye ko bazotanga amakuru atyoza umukandida w'umugambwe w'abademokrat Hillary Clinton. Inama yo mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2016 mu gice c'abakunzi ba Trump i New York yabaye umuhungu wa Trump amaze kuvuga ko yobikunda hame yoronka inzandiko zityoza Clinton. Uwo muhungu wa Trump yanamenyesheje ko aho umushingwamanza wo mu Rusiya atavyemeza bikwiye azoharonkera. Umunyamabanga ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu Sanders yagize ati, nivyagirije biteje isoni ko umuhungu w'umukuru w'igihugu yohemukira igihugu, yariko yishura ikibazo c'umumenyesha amakuru. Muri ico gitabo citwa Umuriro n'ishavu, Bannon arongera akadoma ko urutoki kwa yavuze ko umuhungu wa Trump azoturika nk'igi ry'inkoko kubera amatohoza yo kuraba ingene Uburusiya bwisutse mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu ca Amerika. Sanders yatangaje ko Wolf nyanico gitabo yanditse amazina atari yo y'ububeshi y'abantu atasano bafitaniye n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika. Naho biruko aremera ko uwo mwanditsi yashoboye kuvugana n'abantu barenga 10 muri ivyo biro kuva aho Trump abereye perezida. Bannon inyuma yo kuva mu biro vy'umukuru w'igihugu wa Amerika yagumye ashigikiye Trump, ariko guce kubu yarananiwe no gufasha kugira ngo abakandida baba republikani b'intagondwa batsindiye intebe mu nama nkenguzamateka batebe bashigikire imigambi ya Trump. David Cohen, umuhinga mu vy'akahise k'abakuru b'ibihugu ba Amerika, asigura ati, ehera abo mufise wahoze ari umuhanuzi asanunganye igitugu n'umukuru w'igihugu ubwiwe. Muri ico gitabo harimo kandi ivyerekeye butunzi n'amahera yo mu buryo budasiguritse. Ukurikije ico gitabo, Bannon avuga ko umugwi w'abahinga bariko bakora amatohoza barongowe n'umunyamategeko karuhariwe Robert Mueller, aho kwibanda ku vyerekeye Uburusiya n'imyamamazo ya Trump bariko bironderera amahera. Bannon ati, mu nzira yabo yo gushikira Trump baca ku muhungu wiwe, umukwe wiwe n'uwahoze atwara iyo myamamazo nyene. Ati, vyo ni ibintu vyoroshe cane atawe vyonanira. ukuvanura n'ibiro byo mukuru w'igihugu byatumye Bannon aba nk'umwansi ruhasha ku kazi byinshi igihe cyose cy'inama zikomeye zaba ari hari mu gihe cy'imyamamazo eka mbere no mu biro bya perezida arahazi neza. Umushingwamanza Robert Mueller aramaze kwagiriza ibyaha witwa Paul Manafort hamwe n'ubundi yafashije mu myiyamamazo Rick Gates ku byerekeye kwiyeganiriza amahera mu buryo budasiguritse. Aho ni mu byo bakoze muri Ukraine imbere y'amatora yo mu mwaka w'2016. Yararonse kandi n'ibyagirije ku wahoze ari umuhanuzi mu nama y'umutekano w'igihugu Michael Flynn hamwe n'uwigeze kuba umuhanuzi mu bya politike George Papadopoulos ko bo barabeshe mu byerekeye imigenderanire bagiranye n'Abarusiya. Iruwande y'amatohoza ku byerekeye ubucuti bwa Perezida Trump n'Uburusiya igihe cy'imyamamazo, umunyamategeko Robert Mueller abwirizwa kugenzura kandi ko Trump yabangamiye ubutungane mu kwifatira mu gahanga uwahoze atwara ibiro by'igipolisi kijejwe amatohoza FBI James Comey igihe yariko arakora amatohoza nk'ayo imbere y'uko Mueller amusubirira. Paul Manafort mungendi tangaje mu mategeko yaritwariye Mola mu butungane. Icyo kirego cagiriza icegera c'umushikiranganje w'ubutungane Rod Rosenstein yagenye Mola ko yarenza amategeko n'ububasha habwa n'amategeko mu guha Mola uburenganzira bwo gutohoza no gukurikirana ibyaha bikomeye bimurengeye. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane atashatse ko amazina yiwe amenyekana yabwiye Ijwi ry'Amerika ku ico kirego atashingiro gifise yamara ko uko biri kose uwitwaje afise uburenganzira bwo kwitura ubutungane.
Kave niyo nkuru urakoze kuri iyi nkuru. Igituntu ni imwe mu ndwara zica abantu benshi ku isi. Kuvura iyo
byatumye Bannon aba nk'umwansi ruhasha ku kazi byinshi igihe cyose cy'inama zikomeye zaba ari hari mu gihe cy'imyamamazo eka mbere no mu biro vya perezida arahazi neza. Umushinwa manza Robert Mueller aramaze kwagiriza ibyaha witwa Paul Manafort hamwe n'ubundi yafashije mu myiyamamazo Rick Gates ku byerekeye kwiyegeraniriza amahera mu buryo budasiguritse aho ni mu byo bakoze muri Ukraine imbere y'amatora yo mu mwaka w'2016. Yararonse kandi n'ibyagirije kwahoze ari umuhanuzi mu nama y'umutekano w'igihugu Michael Flynn hamwe n'uwigeze kuba umuhanuzi mu bya politiki ke George Papadopoulos ko boba barabeshe mu byereke imigendranire bagiranye n'abarusiya. Irwanda yamatohoza ku byerekeye ubucuti bwa perezida Trump no Burusiya igihe cy'imyamamazo. Umunyamategeko Robert Mueller abwirizwa kugenda zura kandi ko Trump yabangamiye ubutungane mu kwifatira mu gahanga wahoza atwara ibiro by'igipolisi kijejwe amatohoza FBI James Comey igihe yariko arakora amatohoza nkayo imbere yuko Mueller amusubirira. Paul Manafort mungendi tangaje mu mategeko yaritwariye Mueller mu butungane. Icyo kirego cagiriza icegera c'umushikiranganji w'ubutungane Rod Rosenstein yagenye Mueller ko yarenza amategeko n'ububasha ahabwa n'amategeko mu guha Mueller uburenganzira bwo gutohoza no gukurikirana ibyaha bikomeye bimurengeye. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane atashatse ko amazina ye wamenyekana yabwiye ijwi rya Amerika kwico kirego atashingiro gifise yamara ko uko biri kose uwitwaje afise uburenganzira bwo kwitura ubutungane.
Kraven niyo nkuru, urakoze kuri iyi nkuru. Igituntu ni imwe mu ndwara zica abantu benshi ku isi. Kuvura iyo ndwara bifata amezi atandatu cyangwa arenga. Cyakora hari ubushakashatsi buheruka gukorwa bwerekana ko hari ubundi buryo buhendutse kandi bworoheje bwo kuvura iyo ndwara bigafata igihe gito kuri icyo. Inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Steve Baragona uri hano i Washington DC yasemwe kandi somwa na mugenzi wacu Eloge Budikaneza muri iminsi ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Imiti yibanze kugwanya indwara y'igituntu yikimigera mu gihe kirigwiza mugabo hari bisigarira by'imigera bisigara byirabitse.
These are persisters and they have the ability to just
inana kandi fize ubushobozi bwo kurinda imiti iyo migera niyo ngorana nyamukuru. William Jacobson n'umuhinga mu byerekeye ibinyabuzima bito bito mu ishuri ry'ubuganga ryitwa Albert Einstein ryo muri leta ya New York avuga ko iyo abagwayi bahagaritse imiti hakiri kare iyo migera inana icyo yigwiza indwara ikunyuka kurusha akenshi na kenshi bigatuma imigera igira ingufu zidasanzwe imbere y'imiti. Nicho gituma muri rusange kuvura igituntu bisanzwe bitwara amezi atandatu bishobora gufata imyaka ibiri kuvura igituntu cyananiranye hakoreshejwe imiti irimo ubumara bwinshi. Jacobs na bagenzi be mu minsi yaheze bavumbuye giturumbuka mu bushakashatsi kw'imiti igabanya ubumara nka vitamine C ihagarika igituntu imbere yuko kigwiza ubukari. Baciye bagerageza ubwo bushakashatsi ku mbeba kandi bwarakoze. Imbeba zaronkejwe inshuro zibiri imiti isanzwe ivura igituntu hongewe ko vitamine C inyuma y'indwi zitari nke basanze zifise imigera mike mu mahaha yazo inshuro cumi munsi ugereranije n'imbeba zahawe imiti gusa. Jacobs amenyesha kwibisigura ku mwanya wo kuvura igituntu ushobora kuba muto cyane. Abahinga bandi batarabo muri iyo kaminuza nabo baravyemeza. nta buryo bwo kuvura igituntu bwinshi buhari kandi nta n'ingaruka mbi zo gupimira ku bagwaye vitamine C ziriho. Niko David Allen.